Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mu mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse, dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Edi, ndaramukije namwe nshuti z'Ijwi rya Amerika. Tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa Burayi. Abategetsi bajejwe iperereza ku mugabane wa Burayi bamenyesha ko batazi igitigiri cy'abarwanyi babiyahuzi boba bari kuri uwo mugabane. Umuhari wa leta ya Kiisilamu wahaye imyimenyerezo kugira abagabe ibitero mu Buraya nk'ibitero byabaye Burusere ku munsi wa kabiri. Abo bategetsi bafise ubwoba ko hashobora kuba hari ibindi bitero biriko birategurwa. Bamenyesha ko bibaza ko ku mugabane wa Buraya hoba hari abihezi bava ku 200 gushika ku 400 bahawe imyimenyerezo y'ibikorwa by'iterabwoba. Mu mwaka urangiye hari amakuru yavuga ko umuhari wa leta ya Kiisilamu woba warungitse abarwanyi bashika 400 ku mugabane wa Buraya. Abategetsi b'ibisata by'iperereza mu bihugu by'Ububiligi n'Ubufaransa bafise amakinga ko abanyaburayi bashika 500 boba barahambije umugwi wa leta ya Kiisilamu guhabwa imyimenyerezo y'ibikorwa by'iterabwoba. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, raporo nshasha iheruka gusohoka muri ico gihugu imenyesha ko abasivile baharurwa ku 550 aribo bishwe n'imihari y'abarwanyi mu ntara ya Beni mu mezi 18 ashize. Abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bekeka ubwo bwicanyi ku muhari w'abarwanyi baba Islamiste bagwanya leta ya Uganda witwa Allied Democratic Forces canke ADF. Umuhinga mu basohoye iyo raporo Jason Stearns amyesha ko hoba harimwo n'abandi basirikare ba leta ya Kongo boba bayifisemo uruhara. Abategetsi ba leta ya Kongo barafashe bamwe mu basirikare b'igihugu byagaragaye ko ataco bakoze kugira bahagarike ubwo bwicanyi bukorwa n'uwo muhari ADF. Amashirahamwe arwanira agateka ka muntu muri Kongo yikeka ko hoba hari abantu benshi bafise uruhara muri ubwo bwicanyi. Naho abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko bafise umugambi wo gutegura itegeko rihagarika ibidandazwa ivyo bihugu birangurira hanze biba vyarakozwe canke vyarakoreshejwe. Ivyo bidandazwa bigizwe n'imiduga yamaze gukoreshwa, impuzu hamwe n'ibirato vyamaze kwambagwa. Iyo ngingo ifise intumbero yo guteza imbere amahinguriro yo muri ivyo bihugu. Igihugu ca Kenya ubwacu conyene kirangurira hanze amatoni ashika 100,000 ku mwaka y'ibidandazwa biba vyarakoreshejwe. Abanonosoye ivy'ubutunzi baremeranya ko umugabane wa Afrika ukeneye kandi ushobora kwihingurira ibidandazwa vyawo. Abarongoye amahinguriro mu gihugu ca Kenya bo bamenyesha ko bashigikiye iyo nteguro y'iryo tegeko. Perezida wa Sudani Omar al-Bashir aragabisha Sudani y'Epfo ko ashobora kongera kugara urubibe ivyo bihugu bihana mu gihe Sudani y'Epfo itohagarika gufasha abarwanya leta ya Sudani. Igihugu cha Sudani y'Epfo cari casubiye kugurura urubibe gihana na Sudani mu kwezi kwa mbere inyuma yaho cari carwugaye mu mwaka w'2011. Sudani yagiriza Sudani y'Epfo ko gifasha mu ntambara ibera mu ntara ya Darfur muri Blue Nile no muri leta ya Kordofane, ariko Sudani y'Epfo irahakana ivyo vyagirije. Mu gihugu ca Iraq abantu bashika 28 nibo bafuye, abandi bashika 60 barakomereka mu gitero c'umwiyahuzi cabaye ejo ku munsi wa gatanu ku kibuga cy'umupira w'amaguru kiri mu bumanuko bw'igisagara cya Bagdad. Icyo gitero cabaye hariko haba urukino rw'umupira w'amaguru ku kibuga cyo mu gisagara cyahitwa Iskandariyahe ku birometero 50 uvuye ku murwa mukuru Bagdad. Abategetsi bo mu by'amagara y'abantu mu gihugu cya Iraq bamenyesha ko n'umukuru w'ico gisagara yahasize ubuzima. Nta muhari n'umwe uriyitirira ico gitero. Igisagara cya Iskandariyahe kibamwo abayisilamu bavanzemwo abasinite hamwe n'abashiite. Mu myaka iheze carangwamwo ubwicanyi bufatiye ku moko. Umushikiranganje ajeje kwivuna abansi wa Leta z'Ubumwe za Amerika Ash Carter yatangaje ko ejo kuwa gatanu umwe mu bategetsi bakuru mu vya gisirikare b'umugwi witwa Leta ya Kisilamu Abdul Raham Mustafa Al-Kaduri abonwa ko yishwe mu gitero c'indege z'ingwano za Amerika muri Siriya. Uwo mutegetsi avugwa ko ari we mutegetsi azi ubwa kabiri mu gukomera mu murwi witwa Leta ya Kisilamu yishwe ku munsi wa kane.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC, ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira.
Kira
ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro z'Ijwi rya Amerika. Ukubana n'ingwara zo mumara kurasaba kwiyubara muvyo umugwayi yihereza. Aha kovuga nko guheba ifungurwa zirimo isukari nyinshi, ibizinu hamwe n'ibiharage zumye nkuko bihanurwa n'ishirahamwe gitaho amagara y'abantu ku isi OMS. Ukubura umuti uvura izo ngwara zo mumara biratera umubabaro n'umwitwarariko udasanzwe abagwayi. Ivyo navyo bisanzwe biri mu vyunyura imisonga ibabaza cane mumara nk'uko abaganga bo mu runani bwo kuvura ingwara zo mumara Club de Reflexion des Cabinets et Groupe d'Hépatogastroentérologie babivuga. Tumenyeshe ko bishikako umugwayi w'ingwara yo mumara ayimaranye imyaka irenga 10 haziramo ingwara ya kanseri muri ico gihimba. Ikindi ashobora no gufatwa n'izindi ngwara n'izo mu gitigu hamwe n'ivuduka ry'umurindi w'amaraso nk'uko abaganga bo mu runani Kege babandanya babimenyesha. Tumenyeshe kandi ko abantu barenga miliyoni 17 ku isi aribo babangamiwe n'ingwara zigendanwa igihe kirekire kandi zidakira nk'uko ishirahamwe ryitaho ineza y'ibibondo ku isi ribimenyesha mu cegeranyo cyaryo cy'uno mwaka. Nk'uko muvyumva mu kiganiro cyacu kira cy'uno munsi, turabira hamwe ibijanye no kubana n'ingwara y'amara. Kuri mikro muri kumwe na jewe Ala Ifirankunda kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira. Mukwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tegamatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye bwo mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika rutugira icokorwa kugira umuntu ashobore kubana n'ingwara zo mumara. Ruganira na mugenzanje Kaisa Liliane Inamahoro.
Abantu basanzwe bazi ko bagenda niyo ngwara bamaze gufungura ifungurwa zifite isuku ndi yiyumvira yuko baba ariko barikingira ingorane zo mumara.
Wayigwayo gasaba imiti muganga
bwo kwigenza neza bagaheba inzoga ibiyarura mutwe n'ibindi byinshi nyene.
Abantu bagwaye amara ibiharage ntibakunda kubifungura, ibintu by'intete bibaruhisha mu mara nk'ibigori si byiza kubifungura.
mukwirinda kugira amasporo baruhisha hariho nk'ibintu byo guterura ibintu bibaremera
aparuvenye kunywa amazi menshi arashobora kudasitsika
umuntu agwaya mara yoshobora gufata utuntu tworoshye nk'ubuyi ibiraya agatoki gacucumye nyene
Ugwaruka ruri hagati y'imyaka 20 na 30 ni go rubangamirwa n'ingwara zo mumara info nuko iyo abana bagiye kuba mu bihugu batavukiyemo batarashikira ubuyabaga abasoda b'umubiri batabagishobora kugwana n'ingwara mu gihe co mu buyabaga bwabo nkuko bahinga banonose kuvura ingwara zo mumara babimenyesha ico mwomenya nuko hanini bagwiriye mu bihugu biteye imbere nko mu Burayi Canada hamwe no muri leta zunze ubumwe za America insiguro nuko muri ivyo bihugu hagwiriye abimukira ikindi nuko muri ivyo bihugu hariyo ivyuka bibi biva mu mahinguriro ivyo navyo bituma abantu baho bandura ingwara nyinshi harimo nizo mumara nkuko abaganga bo mu gisata cy'ubushakashatsi mu bijanye n'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Faransa Inselme babimenyesha kugira ngo tuve neza ibijanye no kubana n'ingwara zo mumara tega matwi umwidondoro wa Gloria Ndayiragije aganira na mugenzanje Kaisa Liliane inamahoro
Ndayiragije Gloria ndakuramukije
Amahoro
biga mwo tubwira umwidondoro wanyu kandi
mujewe nitwa Ndayiragije Gloria nkaba ntaruba kandi umwigeme mpeje gishuri cya kaminuta
nijyani mwamenye yuko mufise ingwara yamara
igihe nabimenya sinamenye kariyo nkumva umenga nshaka kuzurinda nkamera nk'umuntu nyene umva nyene utamerewe neza ndabimarana igihe kumva imisonga ibintu nyene umva utomenye ingendo bisigura hanyuma cangira imana hari umugenzi wanje nawe yarayigwaye iyo ngwara yamara ndamubwingene niyumva acambira ati urashobora kuba ufise ico kibazo nawe we uraja kwa muganga chandaja kwa muganga ntivyari bwagere kure kubera ndabimenya ko ngize iyo crise ndamenye ico nchankora
bego cugira ikinye
iyo ntanguye kumva munda menga hatanguye kuvyimba mazi minsi ntaja nko kumwanda mukuru naho mba numva ndabishaka ngiyeyo nkaca mpema nkaca ndekura nk'amagazi aho rero nca numva ko crise aho itanguye harahera nk'umusi wose ntagiye kumwanda mukuru ico nchankora ncanywa amazi menshi gusumba uko nahora ndayanywa hanyuma nkaca nirinda ishasha cyose nk'ico gufungura co tuma kigumye munda
ivyo onye ufungura nivyo wewe wibwira kubera bikugwa neza canke nivyo abaganga baguhanuye kuzura fungura
abaganga nibo babimpanuye barampanuye kunywa amazi menshi imisi yose ayushoboye yose barampanura no kujya imboga nyinshi nivyamwa
ndakwitegereje ndabona uracari muto mbega bakubwiye kufi iyo ngorane yamara ntiwihebuye
oyaha sinihebuye kuko jewe novuga ko bitari bwagere kure kandi harambwiye ati ni ngwara ushobora kugendana sindanabyibukana cyane iyo ntari muri crise ko mfisi iyo ngwara yamara
nizahe ngorane uhora uhura nazo kubona ufisi iyo ngwara
nuko hari gihe ushobora kuba nifuza gufungura ikintu ariko bigatuma ntagifungura kubera ko kiza kumerera nabi ikindi naco nuko iyo ngiye muri crise ashobora gusiba ku kazi nkinirwa ndyamye urumva nk'ivyo bira tuma ntashobora kuri ico nshaka umwanya wose
mbega birashika ukihebura yuko umunsi umwe ingwara yamara ishobora kuzogushira ku musego
jewe nta na rimwe mpora ndavyiyumvira kuko numva umenga ntibingoye kubana nayo ivyo bansaba ndagerageza kubikurikiza kandi kuva ico gihe nta kiri yongera ko nta nivyo mpora nimvira byo kuzoremba numva ari sawa
wewe nkuwo mukundana n'umugenzi wawe arabizi yuko ufise ingorane yamara
Ego arabizi nibisanzwe n'abagenzi banje menshi barabizi
kuko wahisemo kubimubwira uwo mukundana wo
abimenye ni sawa kuko nkubu ngwaye nkamubarira nagize crise ya intestin n'ibiki aravyumva kandi nawe yomfasha kubibamwo kugira nyimba ari kuryoherwa ashobe kuntwenza singire nk'ishavu byotuma nja muri crise
None Gloria nigikikunda nigikiwanka mu buzima wifatiye ko kuri yo ngwara yawe ugendana
Jewe ico nkunda ndakunda kanyamuneza kuko urumva karanandinda ko nja muri crise hamico nankanaho ndanko umuntu ashavuta yego ko urumva ko bishaka kuntera n'ingorane
Gloria Ndayiragije ndagushimiye
murakoze namwe
Ugukurikiza impanuro z'abaganga biragabanya imisonga y'abagendana indwara yamara. Aha ni ngo kugabanya umwitwarari kurengeje. Abaganga kandi barahanura ko umuntu agwa indwara yamara yo kwinonora imitsi hamwe no kumviriza uturirimbo tworoshe. Ugufungura kenshi amafi aba mu mazi akanye imboga hamwe n'ivyamwa vyinshi vyofasha umugwayi nkuko bihanurwa nishira hamwe gitaba magara y'abantu ku isi OMS. Abakoresha bo mu buzi butandukanye botegekanya utuzu twasugumwe dukwiye ku kazi no ku bigo vy'amashure. Ivyo vyotuma abakozi bafise ingorane zo mumara boroherwa mu kuja kwitabara. Iruhande y'ivyo abakoresha bokorohereza abakozi bafise izo ngwara zo mumara mu kubagabaniriza ibikorwa biruhisha. Ikindi bo barinda mu kubaturubika canke kubakura mu kazi nkuko bashakashatsi mu vy'ubuvuzi babandanya babimenyesha. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingwara yo mumara, tega amatwi ikiyago twagiranye na muganga Renova Ntagirabiri yanonosoye kuvura indwara zo munda akongera kandi akaba n'umwigisha muri za kaminuza. Aganira na mugenzanje Kaisali Liane Inamahoro.
Muganga Ntagirabiri Renova, ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Mbega ko hari abantu bavuga yuko babara munda baribwa abandi bagacibwamwo, mbega ivyo ni bimwe mu bimenyetso vy'ingwara z'amara?
Twagomba tubabwire ko ivyo ari bimenyetso vy'ingwara zo mumara. Ingwara zo mumara rero twozigabura mu mice nk'itatu. Bwa mbere hari ivyo twokwita ingwara zivuye ku micafu. Aho harimwo inzoka, si inzoka ndende z'imitwe twita ascaris, harimwo za mibe n'ibindi. Ubundi mugwi usanga ari nk'ingwara ara ijanye na kamere k'umuntu, izo nazo ningene amara akora. Hariho n'izindi usanga novuga nko mu Faransa le maladie chronique inflammatoire, hanyuma ruha gacaba n'ubundi bwoko bugira gatatu ingwara ya kanseri.
Abenshi babitura bakunze kuba bise ibimenyetso vy'ingwara iyahe muri zo mutudondaguriye.
Abantu benshi barakunda kuzurinda ugasanga mbere baranagize ico twita gucibwamwo. Ivyo rero umuntu aheza ukamurungika kwipimisha umusarani uzisanzemwo ukamuha imiti, kenshi birakira. Ariko birakunda no guca bigaruka bivuye yuko abantu baca baguma banywa y'amazi bagafungura za mfungurwa. Nagomba mbere ndanababwire yuko nk'izo ngwara iyo zigumiriye mu muntu, izo nzoka cane cane nka amibe, irashobora no kugenda ikaja no mu gitigu igatera ibihute abse amibye. Hari nabo ishobora no kuja mu bwonko. Hari n'igihe usanga amara y'umuntu atihanganira ibyo umuntu afunguye, ugasanga ntibihuza uburyo umuntu afungura.
Hariho inzoya zigira ingorane mu nda mbere bikibonekeza ku magara, ugasanga havyimvye. Mbega ijya abari ingorane y'amara umwana batanguye kugira akiri muto?
Hari nk'aho usanga bafise ico bita bamwe bamwe bita musipa, ugasanga hariho udutoboro tutiyugaye, insogi zigasohoka mu twana tw'uduhungu, ugasanga ziraninjira no mu magara kubana abakobwa, naho ugasanga baravyimbye. Ariko ivyo si ikibazo kirekire, abaganga bakora abantu abashirurije baca bahugara bakazisubiza mu kibanza.
Nizahe ngorane mugira mu kuvura izo ngwara z'amara iyo umugwayi yamaze gusinzikara?
Ya mbere nuko usanga ari ingwara abantu bamaranye igihe kirekire, umugwayi akaza avuga ibyo bimenyetso byose, ugasanga hari ibyo yibuka n'ibyo yibagiye. Rero bica bisaba yuko umwumviriza cyane, ugakoresha n'ibipimo mbere usanga bitagwiriye mu mavuriro yo mu gihugu, cyane cyane kubera ibipimo bisaba ko uba uri umu specialiste mu kubigira igipimo twita koroskopi, kugira ubone ko umuntu atagwaye kanseri cyangwa izindi ndwara zikomeretsa mu nsogi.
Iyo ngwara igeze kure irashobora kuvamo ingwara ya kanseri?
Kanseri yamara umuntu agize imana akayimenya ikiri ngaho mu mara nyene, ni kanseri ishobora gukira kuko amara ni maremare, barashobora gucacura igice kinini umuntu akaguma abaho. Turabafise abantu bamaze imyaka 30 bamaze kwivuga. Kenshi na kenshi iyo ari izo ngwara zishobora kwica zigeze kure, umuntu aronda canke agacibwamo amaraso. Iyo yindi nayo umuntu aguma babara mugabo akaguma vyibuha.
Imiti iraboneka vyoroshe?
nk'imiti y'inzoka iraboneka imiti ya makanseri n'ukuri ndiboneka ahi Burundi irazimvye gose nta nihari abo tuyihana babanza kuyitumira hanze
ari ubutumwa mushikiriza bari kwaratwumviriza kubijanye no kubana n'ingwara yamara
nukuja kwa muganga akakubwira ko iyo ngwara yawe mushobora gutandukana akayigukiza ikakuvako iyo naho idashobora gukira agaca guha ikiranga misi cingene wojura ja kwisuzumisha kugira ngo ntihave ikubira ugasanga iragukwise hasi
muganga ntagira biri renovanda bashimiye
nanje ndabakengurukiye murakoze
Arakoze Haisa Liliane inamahoro kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo katugira ko icutaramagara twibutse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cijwe rya Amerika uno musi kaba turi ko tuyaga ibicanye no kubana n'ingwara zo mumara gwaruka nimurambigwe gume hafi y'amaradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe no mutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Muganga mbega twakwifata gute kugira ngo nidufatwe n'ingwara ya mara?
Ingwara ya mara ikunda gukarira cyane cyane abakenyezi, abakiri batoya, canke n'abasaza. Ariko ivyigwa byarerekanye yuko ari tsina ngore gukunda gukarigwa n'iyo ngwara. Utayigenda naho ntayishobora kugwara. Hariho igice cabo bayandura kuko mu miryango bayifise. Mbaza ndakwishura.
Muganga nkaje ngiye ngwa ingware mu mara no cange na kwa muganga cange ngumye muhire harico no
mu bisanzwe ijye ngwara ya mara ariyo bita colopathie fonctionnelle irashobora kugufata hama bimenyetso bwiheza mu masaha ari imbere ariko hariho bishobora gushika umugwayi iyo ngwara ikamufata ikamubuza amahoro rero ico gituma iyo umuntu amaze kwibona ko ivyo bimenyetso bishobora kwerekana yuko ashobora kwagenana ingwara ya mara yugina kwa muganga kugira bamusuzume bemeze yuko iyo ngwara ifise hamikindi agaheza akamenya ikintu yo kwifata mu buzima bwa minsi yose kugira yirinde ibintu bimutuma imuvyuka
Turashishikara guha umwanya umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku mugu wa kabiri w'ivyo bibazo
Mbaza ndakwishura.
Muganga mbega ingwara ya mara abana barayigwara?
Ego cyane, abana baragwara ingwara ya mara. Yo nanoneho mu muryango usanga umwe muri bo mu bavyeyi biwe basanzwe bayigwara cyangwa ugasanga iratumwe n'ikindi kintu mu byafunguye bimutera iyo ngwara ya mara.
Mbaza ndakwishura.
Muganga umukenyeza afisinda agwa ingwara ya mara nibituma agumaribwa canke iyo ndikavayo
Ego cyane umukenyezi agwa ingwara ya mara iyo yibungenze birashobora kumukarira aho usanga abakenyezi benshi bitoza ibyo bafungura canke imbanyi yonyine ikamusinzikaza ariko ntibishobora gutuma imbanyi ivamo nukuca rero yitwararika ibyo afungura akanwa amazi menshi kandi nanoneho akazaragira imimenyerezo yo gutambuka
Mbaza ndakwishura.
Muganga, iyo ngwara ya mara mu kirundi ntibashobora kuyivura. Igakira.
Muradi yuko ari abantu bakunda gukoresha imiti y'ikirundi. Ntawo vyishinga ivyo kuko ntabazi neza iyo ngwara ya mara agwaye. Rero nico gituma twohimiriza abantu kuza barirukira kwa muganga kugira ubwa mbere babasuzume bikenewe babatume n'ibipimo kugira bamenye neza ukuntu bo bavura.
Ganiro nikira cijwe rya Amerika n'ubunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ugace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
byashika ko umuntu ashira kuyikingira agahagwa nkuru cyanjye
gushika ubu nta rucanco rwo gukingira ingwara ya mara rurabaho ariko inyifato umuntu ivyanwa ivyajya eka n'ukuntu abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose bishobora kumufasha kugira ingwara ya mara nkimusinzikariza ubuzima
mbaza ndakwishura
Muganga mfite ikibazo nashaka kubaza ko iyo ngwara irakira umugabo n'umugore bariko baragira imibonano mpuzabitsina baranduzanya
Icyo mumenya nuko ingwara yamara ntiyandukira na gatoya biciye mu guhuza ibitsina abantu batikingi ikindi cha kabiri ni ingwara ishobora kuvuga umuntu akayigendana ntisubire kuzira musinzikaza mu magara yiwe gukira naho rimwe ku bice bitatu bashobora kugira imenyetso mu myaka iri imbere bikiheza ntibasubire n'umunsi wa rimwe kuyigwara n'abandi babiri ku bice bitatu bagumana ivyo bimenyetso ariko nk'ivyo bariye ivyo banyoye canke ukuntu bifashe bishobora gutuma iyi ngwara yamara ikunda kwibonekeza cyane mu magara yawe
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayugwaruka n'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo katugira ko incuta aramagara Jambo abanywani bacu uwa mbere ni Nana w'Igitega yatwandikiye abaza ati ni yihe ngorane mukenyeza agira iyo afise amaraso agizwe na resist negative akubakana n'umugabo afise umugwi wa maraso ugizwe na resist positive muganga Anita Munyana duhere inyishu Nana
umukenyezi nk'uyo agira ikibazo iyo yibungenze na cane cane hajya yibarutse kibondo ciwe ca mbere kuko baraheza bakamutera urushinge serum antide kuko aramutsa mu yibarutse hama ntibaheze bamutere iyo serum antide umubiri w'uraheza ukubaka abasoda bagwanya amaraso y'ibibondo vyiwe na cane cane iyo bazoba bafise resist positive rero ni vyiza yuko umuntu nk'uyo wese abimenye yurikira kwa muganga kugira bamutere aya ma serum antide
yatwandikiye atashatse kwivuga izina avuga ko agwaye kugitsina gabo akavuga ko igihimba ciwe kitagihaguruka kandi atacifuza guhuza ibitsina n'umukobwa akabaza ko yo bari ingwara muganga Anita Munyana twishurura munywanyi
ubwa mbere ico no guhanura nuko wo kwirukira kwa muganga kugira bwa mbere muyage n'umuganga kuva ryari byatanguye wabibonye gute hama uko kuntu utifuza umukobwa muheze mu biyage ko azoheza gutekera impanuro canke bikenewe agutume ibipimo
Turashimi abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko yishuba hawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashite uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace rikubwiye iki ahugwaruka rutanga isiguro ku myibutsa yaho hambere uno musu uvuga uti urera nabi ugatukwa n'abakwe rikubwiye iki
uwo mugane nibaza yuko usigura indero y'abana cyane cyane nko ku bakobwa iyo umukobwa agiye kubaka mama we atamuhaye indero iyo yagiye baguma bavuga ntiyareze akaba tutswe n'abako
bikubwiye iki
bisigura yuko iyo umukobwa ageze kuja kubaka ugwiwe agaca agendera mu ngendo zitari nziza mama w'uwo mukobwa niwe acagaruka kubimutuka kukubera abafise inyifato mbi
bikubwiye iki
bavuga ko urera nabi agatukwa n'abakwe aba yabyaye abakobwa cyangwa abahungu ugasanga bagiye mu ngeso zitandukanye bashyitse mu bigero ugasanga birabagarutseho
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira. Uno munsi tukaba twashimikiye kukubana n'ingwara zo mumara. Nshimiye Haisa Liliane n'amahoro yafashije gutoroka nyamatwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira kirimo rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico mubaza canke muterera ku kiganiro kira twandikire kuri Burundi voa@gmail.com canke muturungikira ubutumwa kuri 61319151 canke mutwandikire kuri 79993 79 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12. Murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isi.